Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kinini mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 jana kane n'ibice bitatu turi kandi kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi mushobora no kudukikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru w'istatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com miriwe neza namwe inshuti mwese bana bakunzi radio ijwi Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga cyo munsi tugiye kugaruka kuma kuba yashikiye abubatse ku nkengera ya Bujumbura haba mu Kibinga Gatumba mu Rumonge no mu bindi bice byose byegereye inkengera ya Tanganyika batewe n'imyuzure yononye ikanasenyura amazu atari make hamwe na hamwe iyo myuzure ikaba yarahitanye ubuzima bw'abantu. Ingaruka mbi rero z'iyo myuzure n'ubu irabandanya kuko gushika ubu hari abatarashobora gusubira mu mazu yabo batagira aho bakika umusaya bikanatuma baja gusembera canke kubikisha utwabo. Mu ndwi iheze leta y'u Burundi yaratangaje kwivyashitse mu Burundi haba iyo myuzure n'iyo misozi isenyuka kubera imvura gakura ari ibiza bikwiye kwitabwaho mu buryo bwihutirwa. Abahinga nabo mu byerekeye ibidukikije bavuga ko hari ingingo leta ishobora gufata zirimo kubaka ubuhinga bwo kuzibira amazi ya Tanganyika inzuzi Rusizi na Kanyosha. Leta y'u Burundi yamaze gufata ingingo yo kwimura abanyagihugu batari bake bakuye mu zabo niyo myuzure kandi yaratangaje ko icyo gikorwa kizobandanya no muri iyi minsi iri imbere. Eka n'ingingo zo kuzibira inzuzi zirimo uruzi Kanyosha zarafashwe nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana mu kiganiro cyo munsi rero duhiriwe duhishije kuko turi kumwe n'abashingantahe b'inararibonye babiri bakurikiranye icyo kibazo cy'imyuzure kandi bagiye barashikiriza impanuro ku kuntu icyo kibazo cyotorerwa umuti. Turi kumwe na Gabriel Rufiri arongo ishyira hamwe Olucom yemeje kurwanya igiturire n'intwaro ya mwana wa mama. Muri aho umushingantahe Gabriel Rufiri
ndabaramukije nkundikije kandi ndabamukije n'udusangira ibiganiro n'abari ko baradukurikirana.
Ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi n'umushingantahe Faustin Ndikumana arongo ishyira hamwe Parsem rihimiriza Abarundi guca ugwevu kugira ngo bahindure ingendo bashikire iterambere nyaryo. Muri aho namwe umushingantahe Faustin Ndikumana
baho ndashimiye abo dutangiye itakubwira ndambuka n'abandi barundi ariko baratwumvira.
Ni byiza cyane rwose reka rero dutangurikwe umushingantahe Faustin Ndikumana ibintu byifashe gute muri iki gihe turiko turavugana.
Mu isanzwe ingine twavuga ibintu muri rusange ntibyifashe neza kuko ubundi zahora zarabaye ndagukajya ibihe hakaba imyuzure y'umugabo kuri uno mwaka ibaye ku rugero rudasanzwe hamaze ijyaga sa Tanganyika kugira mu mazu aho inzuzi zitakaza inzira zikisesa mu mazu aho imvura igwa hariya na hariya ugasanga amazi yarenze ibiterwa yarenze amazu yaho begeranye hari imisozi iguma ibomoka ya Bujumbura rumonge nzozi kumidoma kwa mabarabara kuri ya Bujumbura nijenda ndetse mba n'abarara rafunga fise nibibaza mwamwe kara tari bwahere mugabo agaca hiyongera kwayo yandi abantu rero ugasanga barabuze aye bakira nayo bamira harabaki mu mazu akiri karahera harabasa amadene muri banke harabuye badambe saratu byatira sigeye bamara nk'imyisi ibintu biri muri transvire baronderaho bo kwimukira bakabura ahantu hahora ibibazo by'iratiro byinshi ku cyo gatanganyika usanga bica byugaye bica byugara ugasanga uja n'uruza rw'abantu ruciruhagarara hari ibijyanye rero n'intuzeyi nuko ku nkengero yatanganyika kuva kera abavuga yuko hari inzu amametero ku mbura ashobora kuba atakurikijwe bigaca bituma uhere hariya ruguru kuri plage kuva plage ya ruguru ugasanga hose hasa n'ariko harononekara hanyuma ikiyaya cya rusigura two kiva kure kiva hariya mu gace kikamanuka gushyika hari za kabonga hari za makamba kikagera migwa kandi tuzuramo imyuzura kandi cyari mu biyaya byari bifise icyo tukwita akanogera mu kuzana umwimbu mu burimyi n'ubworozi uzi rero n'ingene n'ibiciro byari bisanzwe ari ikibazo mu bijyanye n'ibifungurwa urumva imwe myuzurira bigaca biba ingorane z'urusopane
ingorane ingorane n'ingaruka z'ibyo biza turazigaruka ko ariko nashaka n'umushyira ntahe Gabriel nawe nyine atubwira uko ntabona ibintu byifashe muri iki gihe hoba hari agahengwe ku banyagihugu mushyira ntahe Rusi
bwa mbere nubabwira yuko twebwe tumaze kwandika kuva abahinga batanguye kuvuga icyo kibazo mu ntango mu mpera z'umwaka w'2023 twe twaje twagura kwandika makete twarandika makete mu kwezi kwa mbere turandika tumaze kwandika makete tukarukira inzego z'igutonye batishuye twaje tugira itangazo mu kwezi kwa kabiri umuvugizi w'ishyirahamwe bikome yarasohoye itangazo mu kwa kabiri dusemerera tuvuga yuko leta ifata ingingo zo gukinga cyane cyane mu gukinga no kuvuga hari ibintu bubaka by'amadige kugira ngo bazibire amazi ko atobandanya ibyo ntibyabaye mugabo imbere yaho hari ibintu by'ibibazo byari byarabaye hari kitabo cyitwa code d'eau n'itegeko rigenga iby'amazi ryaherutse guhindurwa mu mwaka w'2012 niryo ririho iryo tegeko riravuga neza yuko amazi kuvuye kuri Tanganyika kugera aho amazi yagarukiye mu 1964 yuko bateza gusiga imetero 150 kugira ngo amazi nazo fata amazi abantu rero kirazira ko abantu bahubaka mugabo ugiye ugahera aho udonka mukabashake mbaze ndeke ibyo byatanganyika nje no ku nzuzi inzuzi zija mu gisagara naho bavuga imetero 50 hanyuma ruguru imetero 25 aho hose kiraza ko haja amazu mugabo ugiye kuraba kuri Tanganyika ukaja kuraba kuri Rusizi ukaraba kuri Kanyosha ukaraba kuri litorale yose gushika mu Zarumonge usanga barahubatse amazu twe twaragendeye ku itariki 16 twarafashe urugendo n'abamenyeshamakuru turagenda mu Gatumba turagenda mu Kajaga turagenda aha kuri Avenue de l'Arge aho bita Kinindo West turagenda mu Kibenga aho hose twasanze huzuye barubatse amazu anduye kandi amategeko abibuza ikindi nubabwira gihambaye nuko muri Kibenga yose ibita ngo ni Kibenga rirare na Kibenga yindi ntihari viabilize bose bubatse amazu atabirya atama viabilizasiyo bagize amazi ro hose yaraduze ntibasaganiriza
ayo mateko agenga kubaka hafi ikiyaga n'inzuzi tura yagaruka ko ariko nashaka ngaruke ku mushyira na Faustin ndikumana atubwira ukuntu muri rusange abanyagihugu bahatakarije amazu ika ibintu byavyononekaye muri iki gihe bamerewe gute muri rusange
mwisanga twovuga ingaruka ona ingaruka ubwa mbere zihera ku miryango ubwa mbere ufatiye kwa barubatsa uhantu habanye hari ababahabaye igihe hari wababahaye bahemuka kuhindukira hari abariko bari barubaka ugatusanga rero muri icyo gihe investisimu ibyo basizeyo byose biriko babibaye impfa gusa numva ko umuntu aba asubiye mu ihumbi agasura mu ihumbi ku byo yari yarakoze imyaka n'imyaka amaze imyaka ariko arayihakademi cyane kumbure yagira agatangure kandi yamaze kuhaga byose bikaba biguye hasi muri iki gihe rero cy'ubukene ugaca wibaza ingene biza gukorana n'amabanki na uzi ingene ko amabanki baragize by'amasiranse bijyanye n'ibi by'amakatastrofe bahise kubesha kubabwira bijyanye n'ibi by'imiriro ensandi kenshi ugasanga gikomeye mu bigero kimwe kidasanzwe kandi ingene kuvuga ngo leta ngo nicyo ishobora gufasha kenshi nkamureze watusanga n'uburyo bifite esipasi bigetera atari kirenga utusanga biriko biragubana ko ishobora gukifasha mu bene byihuta kuvuga ngo bariko bariyibura warabazo kwimura hariya ni kenshi twarabyumvise twarabikurikiranye ngo bashobora kubimura mugabo bati bazobimura ugasanga esipasi niba bimura bazobashyira hehe aho byabaje muhatunganirwe nuwa yuko ari ibintu biriko bajana mu kangaratete n'inyishu itari kiraboneka ikinyishu itari kiraboneka nyine ku buryo bwihuta hanyuma ahantu hahora kurirwa ibyo bihuba by'iterambere rero nabo nyine nyimba n'amapfa cyangwa n'ibikiro byo guhagarika bigaca bituma hano n'abashobora kujya gutubonera mu gashomeri bagahagarara hanyuma kuri ayo mabarabara nayo agenda azarumonge nande kwidepura kukwiyunguruza byabaye akayobera abahinga mwarabonye abantu bashobora kugenda ariko harabaheka basubira ugasanga kugira ufate urugendo uva hariya mu rumonge uzi Bujumbura n'amasaha uzogenda ugende n'amasaha hari hasanzwe na za mezi bitoro tari zibyoroheje ubu rero hacaja ko nizo ubu bisubizana ya mwana niza kane tuvuze no mu burimyi n'ubworozi kuko burya mu murimyi ibintu by'ibihindagura by'ibihe ni ibintu bikunda gusa bisubiza porodigisiyo y'igikorwa ugasanga irabaye nabi cyane ugaturaba ibikira aho byari bigeze ni ukuvuga yuko ubu turi mu bibazo bidasanzwe kandi turanatanga nyine haje ibibazo bizananye n'ibyihindagurika nyine bikenshi biba bizanye nyine biriko birashika mu bihugu bitari bike mugandi twe bikadusanga mu zindi ngorane zidasanzwe twari twisangije
yego izo ngorane mushyana he fostandi kumana izo ngorane hamwe n'ingaruka nibaza ko ari ibibazo bihambaye cyane rwose tuhava tunagaruka ko ariko nashaka mushyana he Gabriel Ofiri mu majambo make cyane rwose atubwire mwihweje aho mwagendeye hose ku nkengera ikiyaga Tanganyika abanyagihugu bagize izo ngorane ikaba sinzikajwe n'imyuzure bamerewe gute muri iki gihe
bamerewe nabi cyane kuko nibyo leta yarafashe mu nama shikiranganji yagize ku wa gatatu w'indwi iheze yarafashe ingingo zitari nke nk'uko twari twayibisabye n'abandi babibasabye kandi tubanza tumufitire twari tubashimire kuko barumvise impanuro kandi turabibashimiye ko babyumvise ariko ibibazo barimwo ugiye mu Banyagatumba ikintu cya mbere cyo cy'ubukiriho kiraba ni ingaruka mbi bijyanye n'amagara y'abantu kuko urumva amazi yaraduze murabibona ibice bikurikira amatuwareti aca aduga nayo indwara zimwe ziva ku isuku rike urumva zija zigira hanyuma amashuri aracara hari amashuri bacigiramwo twarabonye amashuri abana bakigenda bakiga kandi ari mu biziba aho amasengero acuguruye ni ukuvuga n'ibintu twebwe tubona ko leta ivuye gufata ingingo mu maguru mashasha barabivuze mu n'amashikiranganji mugabo twebwe ntitubona yuko hari ibintu barakora baguma bavuga yuko ngo barase kuvayo rero ntibikwiye leta igomba gufata ingingo zikwiye ingaruka mbi rero nyinshi cyane dufatiye tujye kugeza amagara y'abantu Foste yavuze ibijyanye n'iby'ubutunzi ibyo ntawe bigaruka ko byo byurumva n'agahomera bumwe niko navuga gusa twebwe tubona neza yuko hakwiye gufatwa ingingo inama rukokoma
mukanya
y'ababisanzwe babijejwe kugira ngo umuntu wese agire icyo akoze mu maguru mashasha kuko tubona yuko ku munsi urenga ni ku bintu byononekara cyane.
Mukanya, ndabasaba mugire icyo muvuze kuri izo ngingo mubona zoshobora gukemura cyangwa korohereza abanyagihugu muri aka kanya. Ariko reka imbere yaho duhe ijambo abanywanyi muri radio Ijwi ry'Amerika. Nduwimana Jeremy, turagukaruka ko mukanya, reka tubanze duhe ijambo Esther Mucho. Muraho Esther Mucho.
Ego turashimimana.
Ni byiza cyane rwose karibu kuri radio Ijwi ry'Amerika. Ni gake turonka amajwi y'abafasoni.
Ego
ni byiza. Muri hehega Esther?
Je ndi Uvira.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro kuri iyo myuzure turiko turavuga, n'ingaruka zayo?
Imyuzure ngira ngo iri ahantu hose, ariko nk'igitekerezo bari gutanga ni uko leta yari kureba uko iri bwite ku baturage. Si ikibazo kiri Bujumbura gusa, naho Uvira naho nuko niko bimeze. Abantu usanga bariko barimuka iminsi yose ariko ntacyo bibafasha, aho hari n'abandi badafite amikoro ugasanga batuye mu mazi, ari abana amabronshite baragwara, abantu bakuze amaguru ugasanga arabyinze kubera ko badafite ahandi hantu baje bashobora kwimukira. Leta yari gufata icyo kibazo minini ikareba icyo ikorera abaturage kubera ko itabagobotse, itabatabaye, bashobora kumererwa nabi cyane. Kandi ni ibintu bidateze guhera kuko ni ibintu biba n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Urumva ko wenda ni ibintu bidafite guhera kuko nta ngamba leta za Afurika zifata kugira ngo zirwanye nani ihindagurika y'ibihe. Rero bari bakwiriye gushaka ukuntu babimura bakabakora impande y'amazi. Usanga n'abubatse amazu meza amazi ari kwinuka akava mu makaro akuzura inzu zose, akuzura imihanda, akuzura Tanganyika yimuye abantu n'izindi nzuzi nyinshi, imyuzure ni myinshi rwose. Leta yari ikwiye kubifata mu minwe ikagira icyo ikora, ikimura abaturage ikabategurira ahandi hantu bari bube, ikabakura impande z'amazi.
Murakoze Esther Mucho, tubasabe kandi aho muri hose Esther muzohore mu ikamuhimiriza abafasoni bashikiriza nabo nyene ivyimviro ku bibazo bitandukanye Ijwi ry'Amerika riba ririko rirashikiriza. Turabashimiye cyane rwose Esther Mucho.
Ego namwe murakoze kuduha ijambo.
Ego nkuko muvyo, murakoze namwe nkuko muvyumvise mushya ntahe Rufyiri Gabriela. Ibibazo by'imyuzure turazi ko amareta ariho hose afatiye mbere mu kugarukira ku banyagihugu, ariko wumvise ukuntu umunyagihugu aba muri ibyo bintu abivuga ni ibintu biteye agahinda cyane rwose, bikeneye nyishu mu buryo bwihutirwa. Ku bwanyu ibishikirijwe na Esther Mucho mu bivuga ko iki utwigoro twokorwa muri iki gihe ni nkutuye kugira ngo bagarukire abanyagihugu bamerewe nabi, haba ku magara yabo, haba no ku butunzi bwabo?
Oya, ibyo Esther avuze ni ibintu byumvikana cyane. Hanyuma icyo ntavuze n'icyo avuze ni aho Tanganyika hose rushika, haba kuri kote ya Congo rukuga nago ruraza ruca rutera ibibazo nk'ibyo nyene, haba kuri kote ya Zambia n'ahandi Tanzania, eka ahantu hose Tanganyika rushika ruratera ibyo bibazo, kuko icyo kibazo si icyo mu Burundi gusa. Mugabo icyo nubwira abantu bariko baratwumviriza ni uko bamenya yuko amategeko afite ibintu ategekanya. Nk'ubu yaba barubahirije izo za metero zivugwa, hari ibibazo bitaba biriko biraba. Yaba byarubahirijwe yuko ibintu bita zone a risk kuzubakamo, hari ibingurike zitaba ziriko ziraba. Ibyo rero kubera ku bintu byo kurenga amategeko burya biri mu bintu biriko biratuma ibintu byononekara gusumba. Icyo nicyo tubanza guhuriza ko twese igihe ubu uya leta yafashe ingingo, mu ngingo yafashe ni uko yafashe ingingo yuko yumura abanyagatumba bose mu buryo icyo no kwita binifaso definitive, babimure babajyana ahandi. Mugabo none ikibazo umuntu acabaza, none abo muri Kinindo bose bashobora bimura bose, abo muri Kibengari nabo bashobora bimura bose, abo batsaye amazu yose y'amagorofa ari 5-6 bashobora bimura bose. Icyo nicyo kandi umuntu agomba kubaza. Mugabo amakosa yo yakozwe cyane ubwa mbere n'abaserukire inzego za leta, ikihuta rero gikwiye gukorwa ubu uya icya mbere ni ukwimura abantu maguru mashasha byihuta, ni ukubimura kugira ngo bakingire indwara ziva ku isukurike. Ikigira kabiri ni uko bateza kurondera aha abanyeshuri biga barondera aho bashira abanyeshuri bariko bariga kuko twita les infrastructures publiques mugabo duhereye ku mashuri ikigira gatatu kikwiye gukorwa cyihuta ni gukoranya inama yihuta y'abafasha Burundi kugi na leta irondera uburyo mu mafaranga ikoresha kugira ngo babanze abo bantu bazaba begeranije bashobore kubafasha kuko ni ibintu byihuta cyane icyo ni cya gatatu cya kane cyihuta nicyo kubaka amadige twarabonye tuko turagendera ibyo bisata nababwiye twarabonye kuri tanga kuri Paul bariko barayubaka aha kuri nuzenya akumanuzenya ku matangi kuva pompe ya regidezo amazi banywa abanyagisagara bariko barahakingira mugabo haraho ubona ko mu byo gatatu kirakogwa
ego me mushina ifosta ndi kumana mu nywa nyira radio ijwi rya America Esther Mucho yavuze ukuntu abanyagihugu bamerewe nabi cyane gose mu buryo ubona ko hakwiye gufatwa inkingo zihutirwa twavuze ko leta imaze gufata inkingo zitari nke kubwanyu ibintu byihutirwa byo gukorwa kugira ngo abanyagihugu aho bari hose baba bifise n'abatifise kugira ngo babagarukire inkingo zihutirwa zofatwa n'ihize
hari ikintu bita ibintu n'ibikika hari ikintu bita ede humanitaire no fika mu Kirundi yifashanyo yihuta humanitaire iyo rero no kufura marembo leta igatera akamu abagira neza hose aho bari aramawenje arayivye bigo mpuzamakungu arizo za Croix Rouge abantu bose afise ubuzobere mu bintu byo gufasha abantu mu buryo bwihuta bagategwa kabo na leta ikaraba iravye mu bushikiranganji yakubita inzu ibipfunsi kugira haboneke icyo gufasha kucihuta kuko buryo umuntu nawe uzauri kuramwimura ivyo nizindi ngingo zita zifatwa burya no kwimura honyene ashikira hehe izo nzu ashikiramwo zubatswe hehe ayo matongo baramaze kuyatora icyo nibaza ko ariye ntacyo mugabo nibaza yuko ubwa mbere no kuzana ubufasha bwihuta hanyuma igikurikira rero nuko n'abarundi bo batera kamu hakaba solidarite nationale kuko urabona dusa n'abageramiwe ikibazo kiragaragara iyo solidarite nationale ikaba kugira ubufasha bwihuta bushobore kuboneka abarundi hanyuma bafashanya naho dukenye mbwa iyo solidarite yoshoboka kugira barabe neza ko bashobora kubafasha byihuta hanyuma ikindi nuko ubufasha bwatanze icyo gihe hari aho amastrategi abahinga banye barateguye ku bijanye na prevention de cause ni uko muri leta kenshi mu bihugu by'iwacu usanga ibintu byo kwikingira umengo turinda kubona ari uko twagezwe ko ayo mastrategi rero arahari urabyuka ubukoranya abahinga bose akaba strategi yihuta kumbure iyo byose by'amadiga turiko turavuga hari n'abahinga babidusumbya babona icyo kugwa wo niveau technique n'ibyo ndiko ndavuga mugabo muri volonté politique ibihari narabonye umugwi basinzeho umugwi ugiye kubyihutira bashyizeho dekre y'umukuru w'igihugu mugabo abanze baraba yuko kuri kote y'abahinga bashobora kwerekana intumbero yihuta yuko ipla ibihari hanyuma leta kurondera uburyo ibintu byo bya espace budgétaire nguma ngaruka ko ubundi uravye amafaranga ya leta nubwo tuyakoresha n'uburundi bukenye mugura bona ko ingena akoreshwa priority y'amaheri yaja ingena pesa gugwa ingena nyuruzwa byose biradukurikira kuko bituma ya ntega yo kwa gutegekanyiriza ibiza nka bene ibi umengo byibagiye inyuma
ego me
rero kuko ikintu cy'uburyo kiguma kigaruka ubutegeza kurondegwa kuko wipfuza gusa ko amashuri yazuyiramwo n'uburyo buca busabwa wipfuza kuba abantu bimuga bakajana nato ubanza kurondera ibyo uzura abagabura muri iyo minsi bariko barimuka rafyo abategeza kwa bafise urumva icyo ni ikintu
uburyo ni ikintu gihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Nduwimana Jeremy muraho muri hega Jeremy ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro yego
bagiye babishyiramo ingufu nk'akarorero cy'amategeko tutabizi neza cyane, ariko nawe yamenye yavuga yuko ngo kugira ngo wubake hafi y'ikiyaga hari intambuko zisabwa. Nuko rero nuko kubaha kubera gushyira ibyuko iyo bajya kucyunga hakiri kare, ingorane turi kugira yuko zari kugabanuka, burya ntihari kuba ingorane nyinshi cyane zari kugabanuka. Rero ikintu tubona ni uko burya iyo leta irinda ifata ingingo ikavuga ati iki kintu nticyubahirizwe, kiba gikwiye kubahirizwa kujya kujya leta nyine iri kivuze.
Ego me murakoze Jeremy, kibazo mushikirije ni kibazo nkuko mwabivuze, mushya nayo rufiri yari yashikirije avuga ko ari amateko atubahirijwe mu kubaka amazu muri iki gihe mu cyo na Gabriel Rufiri je ivyo biza eka kibonekeza ko hariho n'amateko atakurikijwe, muribaza ko amateko agiye guhindurwa vuba kugira ngo yubahirizwe gusoma.
Erega amateko ntahindugwa akurikije n'amategeko harasangwa ari ngaho kugira ngo akurikizwe. Tubakarorero nk'igihe bariko baratanga aya kuri Avenidirarje hari umushikiranganji yitwa Gaheta emengo niko bamye Imana yaramugaye ntakiriho, dusemerera baragiye baratanga batanga kuhajya gihande cyose turasemera turavuze indubwa ntamwigeza twumviriza, n'abamukurikiye bose bagize uko nabahaye akaruruka kibengarirare barubatse nta muserege n'umwe hari muri kibengarirare. Tanganyika ruraduga rukadugira mu mazu ko nyene kajaga amazariyo ateye ubwoba ama rusizi rwarasheshe rusetsera mwayo mazu, kandi ikintu gitangaje n'abategetsi bariyo nibo bubatse amazu. Amateko turababwira yose n'abatekezi n'abatwara uca wumva rero ko mu bisanzwe biba bigoye kumva no gutahura. Igihe bavuga bati ku nzu zica mu bisagara imetero 50 kireza kuhashira inzu, kuri Tanganyika kugezaho aho uruzi rwageze mu mwaka w'1964 kirazira kuhashira inzu mugaba kahashira inzu. Ibyo bintu biragoye kumva n'akajaga abahatanze uno munsi barakomeye barabizi, wari umuguramatari wa Bujumbura Rirare hatanze ne nari nakomeye nari nga n'abandi. Ibyo rero wagira ngo uravuze n'ucyo uhinduka umuntu mubi. Ibyo rero cyo nibaza burya niyo ngorane ya mbere dufise. Ego n'ibihinduka indagurika ry'ibihe rirahari, nibyo mugabo nakwe turabigiramo uruhara mu bisanzwe.
Mushanahe Faustin Ndikumana, muri iki gihe ivyo zaduka vyerekanye ko ingaruka zishobora kuba mbi cyane rwose kurusha uko abantu zibaza, muribaza ko ayo mategeko asanzwe hari nk'uko Rufiri yabivuze azoshirwa mu ngiro akubahirizwa gusumba
mu bisanzwe. Murazi umuntu mu Burundi bahevye baritirira umusinga ntahe bahebye baritirira ibintu bya Andronema mu Burundi muramuzi tena no kuritaje yitwa
Mbonerane Albert.
Urya kuva ryari akomindura aduhamagara tumufasha mu mashyirahamwe ye tugira nanye nyinshi tusohora amatangazo yarigeze no gufata araduhamagara duka turagira amatangazo turabona n'abategetsi batandukanye mugabo hahinduka umushikiranganji haza izindi leta haza iki ibintu byose twavuga ngo byataye mu mazi uwuze agatatabura akagira ibindi. Amategeko rero kudakurikizwa muri ibi nabiya mu Burundi ntitwobishyira kuri ibyo gusa, niyo ndwara mu bisanzwe Abarundi turwaye, haragwaye ikintu bita ukurikumba kuvuga amategeko kandi ikayongwara ikahera ijo nico kinababaje abari bashinzwe kuyubahiriza, ugasanga nibo bariko barayarengangira ku nyungu zabo cyangwa wabize mugabo ibyo ariko barategura icyo bita adatiri nayitegura ibindi, kuko ibyo byari bametero hacenye imyaka irenga 10 bivugwa. Mbonera nabisubiramwo ahamagara akavuga ubu rero none bigeze ubure muri tafite ikintu tubayita ikintu bita faiblesse institutionnelle, inzego zirajogajoga kuko iyo zitubagira ku mategeko ugasanga abantu bashaka kuzirengera barondera inyungu zabo bubu bagakora ibyabo, inzego ziriko zerekana ibyo kuva kidakiba ikibazo ugasanga ro harabuze nubuza kwamira uko twe nawe twovugurandikira ikete mushikira nganje abashiramu akasora amatangazo ashya mugabo kunze ngo zifata ingingo hadafashwe ingingo ntageza mu kigembe nejo bundi bari twageze ko turavuga tuti mufaranga yitirikira kuresha umwaka mbere ko ibintu byibiza atabigira imbere mbeko mudashyiraho strategy kugira amategeko asohoke abuza abantu bikingire ugasanga bariko babisa n'ababishyira inyuma mugabo twaza kubona ari uko rwamaze kutwuzurirako ibyo rero aha kuri mutangazo ibyo muri bukamaze ariko aragenda ajya kuza impande ya gwa kanyosha hose amazu ariko aragenda umengo nibyo bwo kwibaza n'abantu bahubatse gute abantu bahubatse gute guze babona ibintu rero biri mu Burundi ni ibintu byabaje cyane uretse ibyo by'inzu iparasera irayibuka kuva ngo bibasigishije abantu babiri bayifise ubu bayisangiye umwe akaza kuba kundi agasanga ntazi ngene yubatse hari n'ibibazo byinshi ku bijyanye n'amategeko
amategeko ni ikintu gihambaye cyane rwose
gihagurukiye mu bijyanye n'intwari z'igihugu gihagurukiye n'ibiro bijyanye nyine n'ibitundi uko bisa bizana kuko abo bose baronka aya maparase usanga baciye hirya no hino kote bakimira ngo bariko barabimesa bariko baratunga uru rero ibiinyi ni ibintu bishobora kutugira ingaruka ntama ari ikindi kintu rero tuza kiratuma amategeko aha mu Burundi azarasubira inyuma ibintu by'amata
ndumva telefoni isa n'igoranye gatoyi ariko reka duhe ijambo umwanya wa radio ijwi rya Amerika nitanga Simon muraho
ukomere cyane
mukomere muri hega Simon
ndi mu Rwanda nange mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamanyi
ni byiza cyane rwose turiko tuvuga ku myuzure y'iminsi mu Burundi nashaka mugire mufite ikibazo mbona afite icyumviro
urakoze mbere na mbere ndagira ngo mbere ku kintu asohorezeho avuga ngo amategeko mu Burundi ntiyubahirizwa wenda nubu ntagamashi wenda sinzi niba mukokize neza mvuge gutyo ariko uko abivuga niko abivuze ndagira ngo aze kumbwira kuba avuga ngo ni ikibazo cy'amategeko atubahirizwa cyangwa ni amategeko akomeye kuko ushobora kuba wenda ngo amategeko ntiyubahirizwa yego ariko ugasanga n'ubundi asanzwe ariho arakomeye cyane ntiyorohereza abantu mu buryo bwo kugira ngo bagire icyo bageraho mu byo bashaka ubwo nibura ansubiza amfashe ahere ko icyo kintu ambwire ni ikibazo cy'amategeko akomeye wenda yihariye ku buryo ahandi atahaba cyangwa ni ikibazo cy'uko n'ubundi ari ikibazo cyo kuyumva ku bantu abagenerwabikorwa icyo kintu agihera wagire ambwire ikibazo kiyarimo mu mategeko yabo hanyuma nanone ndagira ngo mubaze ese kuba abantu babonye ikibazo kubera habaye imyuzure abantu basenye bamazu n'umwuzure babagize ingaruka nyinshi zabaye kubera umwuzure wabaye ese iyo umwuzure utaza kuba abantu bumva ko nta kibazo bari kuza kuba bafite iki kiganiro cyari kuba kiri kuba kireba ko kuri iyo myuzure ese kuba abantu bari basuye ubungubu mbere y'uko umwuzure ubundi byari bisanzwe byemewe ko bemerwa kwatura hafi ya Tanganyika cyangwa nta nubwo byari byemewe kuko nimba ari abantu keretse nimba bahatuye vuba muri iyi myaka ya vuba ahangaha atari abantu bahatuye kuva na mbere ambwire bari kubaka cyane basatira Tanganyika cyangwa basanzwe barahubatse na mbere ubu bari kuvugurura basa naho bari kuvugurura ugereranije kuko ushobora kuvuga ati wenda imyuzure iraje ariko bahave cyangwa barahageze kera ugasanga nabyo ni ikibazo atubwire bari basanzwe bahari cyangwa bari kubaka bushyashya
yego mereka ikibazo cyawe Simon tugihe Faustin Ndikumana niwe ariko aravuga ku byerekeye ayo mategeko abanza kwishyure hanyuma ikibazo cya kabiri turagiha umushinjacyaha Gabriel Rufyiri kwa kujambo mushiga naye Faustin Ndikumana ndabona Faustin atari hari Gabriel Rufyiri mushiga naye Simon nitanga arabaje kibazo cerekeye amategeko y'ukubaka mu Burundi abaza niba ayo mategeko akabije cyane rwose akabuza abanyagihugu gukora ibyo bishakiye canke ari amategeko abantu batubaha badashyira mu ngiro tugakujambo
oya mu bisanzwe ntibubaha amategeko erega n'abategetsi bahubaka batukora abanyagihugu basanzwe erega ikibazo abategetsi nibo ba maparasiyo nibo benshi usanga barayihaye kandi ibintu bitanguye vuba si ibintu byakererega ibindi nabyo n'ibintu kubera ibintu by'ibituri usanga ari amafaranga baba batwaye burya ikibazo cy'igiturire n'amafaranga nuko abategetsi bari muri byo nico gituma amategeko atubahirizwa naye amategeko aratomoye neza aratomoye cyane
simo abaza niba ayo mategeko yoba akabije cyane
akabije no kuvuga iki
akaze ari amategeko akomeye cyane gose
arakwiye amategeko arikwiye by'ukuri arikwiye mugabo mu Burundi tufise umuco wo kutubahiriza amategeko nanahantu wenda ibyubashingiro tutabyubahiriza two kubahiriza amategeko asanzwe gute ibyubashingiro ntibyubahiriza n'abashaka kubyubahiriza bagiye bubahiriza ayo mategeko rero yandi yoyo abantu bayahonyanga ikiganama burya niyo ngorane ya mbere dufitemo kino gihugu cy'u Burundi
ikibazo cya kabiri cya simu niyitanga yabaza niba imbere y'imyuzure ariko iyo myuzure iramaze gihe imbere y'iyo myuzure abanyagihugu batuye ngaho warabatunze nk'uko mwabivuze cyangwa abantu basanzwe niba babona ko umengo nta kibazo cyari kibahanze
mu Burundi dufise umuco w'ugutikingira ikintu bita cya prevention de risque mu Burundi twebwe ntayo umuco ntawo tugira by'ukuri ibyo oyi abantu bose babimenya ko atawo dufise amategeko arahari aratomoye n'ingingo zifatwa mu bisanzwe nta muntu afite uburenganzira bwo kubaka ndaba yakarorero mu Kibenga ni kuri Tanganyika ariko abantu barubatse amazu bena Kinindo West barubatse amazu ukuri cwamye kandi rega ayo mazu ahari nta myaka 15 ihari irenze bayubatse n'ibintu bya vuba cyane n'ibintu bya vuba kandi ikintu kinatangaje ahantu henshi burya bashize amazu byari ibibanza by'ukurima mw'imiceri barimo mw'imiceri kuko hari ahantu hajaga ni muri bya bintu bita zone risk aho ni uruhande rwa Gatumba uruhande rwa Kajaga uruhande hariho n'ahantu bari bagutanga ngaha hafi kuri ntuze ahabita ngo ni miriwari ni hafi ya aeroport amazi araza akagira ni muri Tanganyika neza harajaga mugabo barubatse amazu adasanzwe ubu barashyizeho ibintu byose bishoboka mugabo n'ahantu babareka nawe wategereye Tanganyika ni zone a risque mugabo bahashyize amazu urumva rero ibibazo ni byinshi je nibaza yuko ikibazo mbona gihambaye cyane ni ukudakoresha abahinga twebwe ntituzi kumviriza impanuro z'abahinga iyaba bumviriza abahinga mu Burundi ibintu byinshi cyane bashobora gukingwa atari no mu gisaza gusa ya kibidukikije
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turafise Gakwavu igisagara muraho turaho turakomeye namwe muraho
turakomeye mu Rwanda natwe
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumvira
ndari Gakwavu igisagara mu Rwanda iteragire ngo nongereho
duga ku ijambo turakumva
nagira ngo nongera wenda leta y'u Burundi izareba uburyo ifasha abo bantu bagomba gasoranyirwa n'icyo kiyaga cya Tanganyika ibaremerere yongere ibubakira amazu ibahe n'amatungo kuko icyo kiyaga cya Tanganyika gifitiye afurika yose akamaro kandi abo ngabo abo baturage bagituriye bagume birinde bibaza mu gihe gishize bari barabamenyesha ngo yuko hazaza ibiza bitewe n'icyo kiyaga cya Tanganyika bagume birinde baze mu nzira n'abasazi b'abatwara
murakoze Gakwavu igisagara reka icyo kibazo tugihe Gabriel Firi yavuze ikibazo gisa n'icyo cyo kwimura abanyagihugu mu Gatumba bazana n'ikibazo cy'ukuntu batewe n'amazi hose bo kwimurwa akabavuga ko atari yo nyishu n'icyo nka kibazo umushya nka Gakwavu igisagara ariko arabaza mbega abantu bavuye muri amazu inyishu irama ni ihe no kwimura cyangwa no kubashumbusha no inyishu yo bihe kugira ngo babagarukire
jewe sindi umuhinga w'ibyo bintu mugabo nawe nari umuhinga wabyo inyishu nibaza yuko irama nuko bobimura niyo nyishu yonyine mbona kwirama hanyuma leta ikabaraba ibibanza kuko ni leta yabahaba mu bisanzwe nta muntu w'umunyagihugu ashobora gukora ikintu mu gihugu kirimo nk'abatware abatwara abantu batavizemo uruhara ibyo ntibishoboka nicyo gito kuko bose aho hantu bahawe na leta hanyuma kandi leta ntigomba gutunganya ibyo bintu byose rero leta igomba kubimura ikabaha amatongo yandi ikanabafasha no kuyubaka kuko nibo ni leta yabitumye ego se yatumye imyuzurire mugabo ni leta yabitumye kugira ngo baze kubaka ahantu nk'abantu basabye amadeni abantu bagiye kubaka ibintu bikomeye cyane kuri Tanganyika ibintu byumvikana ko leta yari yabigize n'uruhare abayiserukira kubera rero ya principe bitaro principe cyo kontinuite de leta leta rero ni ikigomba kubigiramo uruhare byose kugira none ngo niko ndakubwira kuva aba bahari batwara uno munsi kuva baza mu 2005 amazu menshi ngaho hanose yaduze n'uyu mwanya nyine ibyo tuko ndababwira niko bimeze yaduze ngaha kuri litorale yatanganyika kuva mu kajaga kinindo wese kibenga yaduze kuri bo ibyo ni ibintu biboneka mu gatumba hariho nibyo mugabo naho bo bataribo batanze hari icyo bita ro principe constitué de l'état abo o leta nigomba kumingira bigeze no kubimura mu ijambo rimwe niyo ngingo tubona kwishoboka hanyuma nivyo biragoye ibintu byoroshe mugaka kuvuga yuko urabye aya mazi ngarutse gatoya aya mazi abuga gatanga kuduga mu mwaka wa 2038 arasubira kuduga mu mwaka wa 1964 yarasubiye kuduga sinibuka uwundi mwaka numvise bavuze amaze kuduga inshuro nyinshi cyane ubu rero kubera ihinduka bavuga ko umengo yaduga mu myaka 55 mugabo ubu kubera ihinduka ryagiye ibihe umengo yaduga mu myaka 25 ubu arashobora gusubira kuduga ari mu myaka 10 none mwe mwumva ibyo bintu hari umuntu yobwira abantu ngo nibagume babanga urumva biragoye mugabo sindi umuhinga nibaza yuko mu byihuta bindi nuko boshe bakoranya abahinga kugira ngo bige bahimanuro leta iheze ikore ku mpanuro z'abahinga icyo gisapfa
ikibazo gihambaye cyane rwose reka tugaruke na kumushyana Faustin Ndikumana telefone yari yagoranye hari ibibazo biri kurashikirizwa cyane cyane ibijyanye no kwimura abo banyagihugu basanzwe barubatse ku nkengero ya Tanganyika mbega inyishu nyakuri yobihe leta washumbusha bakubaka handi canke bafasha bagasubira bakubaka bubahije amateka kumwavuga ikintu cokorwa cane cane muri kigihe kugira ngo abo banyagihugu bagarukirwe n'ikihe amashyaka ya Faustin Ndikumana
musanga turetse ibyo kubagarukira ko mu byo kubafasha kubera impanuka zabafikiye humanitaire ko benshi babagiye batutwabo mu nzu n'isata turiko turavugana kumuri basembere mu miryango baswiragiye baja mu tuti n'abagenzi basanzara mugaje nabyo urumva ko bidasemeye kuko babiri kubera bemera n'iyindi miryango ariko rero icyo kibazo cyo kubimura mu bisanzwe niyo solution iba nka solution definitive nubwo niyo nyishu nyine ivuga ati ramati ahantu ko hananiranye reka tubimure abasigaye kumenya ati rero kugira bimure ubwo leta yategekanye icyo kibanza neza amaze yo kuba yacubatswemo azokubakwa na leta esike n'abagira neza bazoba bayubatse kuko ntibishobora korohera umuntu ayahora yarubatse inzu yaragize imizima yiwe kumbure niba nkirikira mwishuza ngo umubwire ngo tuguhaye ahandi ugende uhabe gutyo agacabuga tuti none tugiye kugira ndahabe none inzu shasha nayubakirwa nande uburyo buva hehe esike leta nayo yari igihanzwe n'abandi barundi bahunguka bava hanze bazwa n'abandi bahunguka kenshi leta igerageza kubakira bakagerageza kuronga ubufasha urumva rero hagiye ko n'ivyo mu bijanye n'amafaranga leta ikoresha ubona neza ko atari ibintu byagiye bitegekanywa kuko n'ejo bundi twaravuze tuti mbega bivuze ikivizo bijetere y'uburundi kumengo ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mengo ntikijimbere kumengo ntikijimbere ngo tuzobabira two tuzobera kubona yuko kitaba kiri imbere mugaba handi babaza ati muri prezo bijetere twamatugavye nimba ari tagisi babashizeho special canke agisize bagakora tizo kwama ari amafaranga avamo kugira cyatangiye gukora ibikorwa nibi na bene ibi mugabo uko bigenda kose leta itegereza kwiyugura cyane ikarondera ubufasha cyane bw'amakungu kuko atagiyemo byo tubanye ibibazo birengeye cyane kugura amakungu kugira dufashe ashobora kuba ama ONG ashobora kuba amashyirahamwe mpuzamakungu za UNICEF zirabe iby'abana zande za PNUD zande hari amabije menshi usanga ari muri bihugu azarafasha muri ibi by'ihindagurika ry'ibihe leta yamigabe ishobora kuziraja hamwe n'ibindi bihugu cyane cyane nk'ibya COP20 zirabikurikirana kuko usanga hari amafaranga aba yaratibwe kudarafasha ibihugu biba bidafite amikoro akwiye
yego me
ayo aho leta yukwamihagabiye ayo makano yose uko turumva n'ibindi kuko birumvifata zikomakomeye yama katastrofe kandi ntibize biraba ngo ni uko habaye ibihindaguriko vyame muri presence ya misi yose ubona nibaza yuko icyihuta ni ukugwiza ubu no kurondera uburyo uburyo kumubwiriza uko impanuro z'abahinga naho nyine bazitanze bazizana muri leta leta ku buryo ntabwo duvise ntizija mu ngiro mobilisation de moyens hariho amapinkozedo tubari gukora bari gukora izo ngo politiki nasionale ya kooperation muri iki gihe barayo nyine bayibyaza umusaruro uko hatabonetse ubufasha n'ukuri byose mbona ngene uburundi bushobora kugwa mu izi ngorane ubona twari twugarijwe n'izindi izindi zari nyinshi duteye akamo leta iraba ingene yugurura iraba ingene ikora n'amakuru n'abashobora gufasha bose aho bari solidarite y'abanyagihugu ndashobora kuyumva kuko nibwo mwiza shingiro barabivuga leta ubwo ishobora kugira abagiraneza n'amakungu militilaterale e bilaterale dushyireho uburyo bushobora gufasha duhangana n'ibyo bibazo kandi bwihuta
egome uburyo bwihuta ikaba imfashanyo ni ibintu bihambaye cyane rwose muri iki gihe ariko reka turanabigaruka ko ariko reka duhe banze duhe ijambo umuntu wa radio ijwi rya Amerika Cyrilo Muvunyi muraho Muvunyi muratumva
ndabumva
duga ku ijambo urafite ikibazo urafite icyumviro
ego iki ni igitekerezo nagira ngo ni ikibazo n'igitekerezo
ego muri hehe ga Muvunyi
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda
ni byiza cyane rwose icyumviro ikibazo duga ku ijambo
ego ikibazo nagira ngo mbase abo baturage baho ngaho tanika nyine bahuye n'icyo kibazo cy'umuzure bo mu Rwanda ibyo bihe byigeze kuba hari kubona yuko n'abanyarwanda bari muri diaspora n'u Rwanda muri rusange na leta y'u Rwanda ubona ko yabishyizemo ingufu nyine bakagira uburyo kibatabara abo bantu ese abari muri diaspora abarundi bari muri diaspora abari hanze y'u Burundi nyine bo hari ikintu bashobora kuba babikoraho ese leta y'u Burundi yo ubona yuko yitaye kuri abo baturage ibakura mu byo nakwita nka manifesta cyangwa se ntaho hantu ashobora kuba hashyira abenegihugu cyangwa se abatura Burundi abaturage b'Abarundi muri aho hantu hagoranye leta iribafasha bimeze bite imibereho y'abo bantu imeze ite niba mwari mwana yivuze imihanda ni mu bisubiremo hari ukuntu
murakoze Muvunyi reka duhe ijambo Gabriel Ufyiri agira ico avuze ku iyo mfashanyo y'abanyagihugu eka y'abarundi baba mu mahanga nk'uko mwabivuze niba hariho imigambi yateguwe canke baratewe ako kamo hari ikintu muba muzi ko mushike nahe Gabriel Ufyiri
oya kwico erega leta yabyize mu nama shikiranganje y'umuntu uheze mugabo uravye ibyo bafashe bo bavuze muri leta bavuze ko abafasha Burundi ari bo bafasha ariko rero ico kibazo uyo munywanyi aje gushikiriza kirakomeye kuko nanje bumvise ko twajanye namenyesha makuru kuraba ngene ibintu byifashe muri za Gatumba za Kajaga no kunkengera za Tanganyika bara abantu batonde bari mu Bubiligi batubwira bati twebwe dufite ikibazo turipfuza gufasha mugabo ntitubona bambaza zimega abantu baregeraniriza abantu kugira ngo turabe yuko twofasha ikindi kintu abantu badashaka ni ibintu bishya byijyamo politique bagashobora rondera kubirekipera aba muri politique abantu bagomba gufasha bigacha bihinduka ibyo mugambwe bigacha bihinduka ibintu by'ibibazo nyine by'imigambi bavuga bati twebwe turifuza gufasha bwabo dushaka yuko nk'abambasaderi bakoranye Abarundi bakababwira ibyo bibazo nyine byifashe mugabo bikaba mu byukuri by'intwaro nyene mugabo ibintu by'umugambwe uyu cankuriya twifuza kubijamwe mugabo abarundi muri rusangi barifuza gufasha ko naje murangena mu mahanga ari muri Amerika ari muri Canada ari Buraya hagirisha inama barundi tukavugana nkumva neza yuko ari abantu biteguriye gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi mugabo ingore nabonye zikunda kubamwo kenshi nuko abanyepolitike batwara cyarondera kubirekipera mu buryo bwa politike ibyo rero twahanura abatwara yuko abarundi bose bifuza gufasha n'abanyamahanga leta iyo yoje imbere mbwa abanyamigambwe bakabanza kubishyira ku ruhande naho bari umugambo utwara ukabireka kuko abantu bose baca babona kumengo bagomba kubirekipera mu bintu bya politike ibyo rero nibaza yuko bishoboka kandi cyo bari ikintu cyiza cyane burya n'abanyamahanga baje gufasha babonye abarundi bari imbere burya birahise bigafasha gusumba
Mwushe na ifo stani kumana tuletse gushikira na agati ya barundi ya kani yonfashanyo ishura kutangwa na mashirama mhuza makungu saanzu wafasha mwuhi ziviza murabona ko uruhara ngwabandi barundi wa wahanze rukenewe wa hali ho imigambi ya fashu kwa changi ya kamo abu barundi wa baratewa
abarundi wa mwibia mbora na wangye wipuza kufasha kubakera kandi barakunda kubigaragaza ndibuka nk'ejo bundi igihe higira ko ariko haravugwa yuko ikibazo hari ikibazo c'intebe abana bigira ko mu Burundi muribuka igihe baza barerekana abana bicaye hasi ndibuka yuko hariho abarundi benshi baguma batelefona batubaza bati mbega nk'icyo kibazo c'intebe twufasha gute kugira zigugwe zigire gute mugabo hagatabagaruka nko ya mpungenge nyene nkuko narukira ivuze ya mpungenge y'ibintu nyene bya politiki ya maho ucuba aba sasa kusha kubyitira bamwe bakagwifasha nyivuya ngije kubera iki ngize gute uradukwa barure ngo kagwara tugatusaho tukagwaye icyo ni cyo cyafite kibazo mugabo aho ibibazo bigeze ubu iyo mfasha abanyarwanda bari hanze irakenewe yabarundi bari mu gihugu hagati babishoboye irakenewe yahehe donc irakenewe turabona ko leta ihora igira ingufu nyinshi yari nk'ibibazo ngo by'amatora niko araba ngo tukabona ko bayimize abantu ngo batange imfashanyo mugabo ibibazo byinuze ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe by'amakatastrofe ni nabyo mbere leta n'ibyirizwa shingiro rirekura ko leta ihamagara imfashanyo y'abarundi batari bake mu butandukane bwabo ni katastrofe na tire birageza none byiza jinyiro nibaza yuko bigize bigatozwa neza kandi iyo mfashanyo ikindi kikunda kuba kiba gicakikunda kugorana nuko muri bigo by'iwacu cumengo niyo mfashanyo itojwe usanga abajejwe intwaro batanga kubijamwo bya bituri bigaca byaduka kwakunyuruzwa kugaca kwaduka mwatwa ni mfashanyo nyinshi yari igenewe abantu yanyurujwe n'abantu bajeje intwaro abumva ngo bakuye imitumba abumva ngo bakuru b'iki mu ntara n'ibiki banyuruza imfashanyo nyine igenewe abantu bayigenewe ugasanga ku maliste babeshe bagize gute nicyo gituma kenshi babasaba yuko n'izo mfashanyo nkujya kwa handi zaze gukorwa n'ayo mashyirahamwe afise n'uburambe ayo ya za Karitasi ayo ya za Croix Rouge niba kwibye mbwa mu Burundi bumvise ko ifata igira itozwe akagwara tugwaye reka abajeje nka bose baca bahaguruka ni ba musanteri ni bande igatangura gukata igatangura kugira gute ibituri nyine byihaye muri iki gihugu kubera inzego zamaze kumungwa no kudakunda inyungu z'igihugu no kwikunda ugasanga yafashanyo yose hagushikira wa wundi irikijanwa mu babyara mu bashiki mu nshuti icyo turakigwaye umugambo rero wawe ukabija mugatusanga wigiyemo rero bikaba ibindi bindi ibyo rero tuvuze tuti n'ahandi mu bindi bihugu bimanitere kenshi na leta irashobora guterera bimanitere ibyegwa n'abantu babifisemo uburambe iyo mpanuka amaze ariko turayitanga kwaruje dakorwa ku Karitasi ibizibi iy'amashyirahamwe akomakomeye cyane n'ahandi asanzwe abimenyereye akaja imbere gufasha mu makomite kugira bishobore gushikira imfashe zirashikira abantu n'ahandi ho ibyo duhitiyemo ngaha urazi yuko ibintu byose abajeje intwaro baca baje imbere niyo byose byikorana ni byose by'inzoga zo kudana za barodi bose turose usanga aribo bishyira imbere bishyira imbere ubona ikibazo ni
lo leadership dell'amministrazione ni kibazo ituma ibintu bitacabishika ku ntumbero nziza.
Ikibazo nashaka ko dusozera ko bashigana hehe ni kibazo cerekeye uburyo kugira ngo abanyagihugu ntibahombe ubutagisubira inyuma muri kazoza hamateko azoba ekayubahirijwe kuko nto abantu bakico gihe murabona ko nkabirya biba mu bindi bihugu byo kugura assurance yo gukingira inzu mu gihe hagize ikiba murabona ari ikintu gishoboka mu Burundi muri iki gihe dufitanwe kuri mushyantahe Gabriel Ufi.
Ibyo niko ibyo byari bikwiye mu bisana babwiye yuko iriganda bakararo gasanze igitumizo ibintu mu buzo bihambaje mwibuke itariki 27 z'ukwezi kwa nzero mwaka 2013 isoko ya Bujumbura yari fixe icyo twita 20% by'umwimbu uva mu gihugu wose donc 20% du PIB y'u Burundi byose byarahiye biratokombera byose ariko nta muntu n'abantu bari bafite assurance muri bigi mwabo bantu boze n'ose byahiye amasoko yandi yarakurikiye nta nuzenye nta ntibari ntibyari asire nta assurance bari bafite rero jewe mbona ko byukuri leta igomba gufata ingingo ku bintu bimwe ikabonera aho abanyagihugu batabona mugara n'ibintu by'amasirasi hari makino gihugu nabyo nifise ibibazo bifise ibibazo kuko urashaka kugenda kugira asirasi ntuzofurose kintu na kimwe tongo rero n'ibintu by'ibibazo cyane n'imodoka iragonga n'uwo washashe asirasi kugira ngo uzoronke amafaranga ayo masirasi agomba gutunga yonyine mugabo ugashe usanga umunyagihugu aba yagiyemo ntacaronka jewe nibaza ko ibintu byose bigwaye bikwiye kubanza gukira mu ntwaro kuko intwaro niyo mbona mbenge ifite ikibazo gusoza ibindi bintu byose kugira bibabuke kubera intwaro rero leadership ziri ukwira inyene
reka n'umushyana hehe Faustin Kumanagihe ica vuze kuri ico kibazo ca assurance muri kazoza abazokubaka hafi bakurikije amategeko iyo assurance yo bari kintu nkenerwa canke abantu batirizwa kuzoba bafite
icya assurance ndabishyira ku bintu bibiri ubwa mbere ku mico y'abarundi abarundi twebwe nyine turetse tutarazamo leta iby'amasiranse bya ntitubyumva urazora abarundi bamenyereye yuko niyo iby'amasiranse maradi udahase abarundi bamenyera bazingungwa abantu bafashanye ingorane zabaye umuntu umubwiye ati yasirishe iki kintu yumvume ngo n'amahera umwibye nama ndiko ndabibona uri kurasigurira nk'abakozi ku buzu bw'uti dushyire wa asiranse y'ibi n'ibi ayo bahaye benshi avuga tuti ibyo twe ntibituraba mu mico y'abarundi asiranse nayimwe tumenyereye ngo umuntu agize ibibazo ngo tujya tujya hamwe ngo tukajagwa bimwe by'abarundi ngo tugakotiza ngo tukamugarukirako nibyo tumenyereye urabona n'abantu niko bashaka kuyoba hanyuma rero turetse iyo rero aho no kubigisha
sazimaze
gutangura vuba mu Burundi guhinduza ingendo mu Burundi ku bintu byiswe kuba kampanye tugiye guhagararaho
umushyigantahe Faustin Ndikumana ndabashimiye cyane rwose ku kanya mu hari radio y'ijwi ry'Amerika ndagushimiye nawe umushyigantahe Gabriel Ufiri turashimiye ingenieur Cornelius tukadushimiye na Nadia yeganje ikiganiro turabashimiye inshuti mwese eka turashimiye n'amadomite ya Kamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turabifurije mwese umugoroba mwiza.
Abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika.
Buri munsi kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika.
Umuryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Wiza mu mugore no kwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ijwi rya Amerika.